Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turi ku mugoroba wo kuwa kane ni tariki ya 27 ukwezi kwa 11/2025 ndabaye mwiriwe nshuti bagenze mana muvize ibigano bya Radio Indundi Culture no mwanya wa makuru mu Kirundi amakuru agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Isekeza ryo gutanga imisegetera ryatangujwe mu gihugu cyose kuri uyu wa gatatu ntiryabaye mu bice bimwe bimwe bya zone Gatumba komine Ntahangwa intara ya Bujumbura, ariko uyu munsi ugira kabiri witangwa ryo misegetera igikorwa kikaba cabaye ukuri kwamye aho abanyagihugu bashima abandi bashima n'abanyagihugu bahariya muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza. Umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima atera kama abavugizi b'inzego za leta gushikiriza abamenyesha makuru amakuru yose abereye mu ntumbero yo kugira ngo bayashikirize ababakurikira. Ibyo umunyamabanga akabishikirije kuri uyu wa kane nyuma y'ukugurura uruganda rwo gukarihiriza ubwenge abavugizi b'inzego nayo rumwe mu rwaruka rwo muri zone Kanyosha muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura ruranegura ko itunganywa ry'ikigo cyari kigenewe urwaruka muri ico gice ryatitutse. Aya marabajeje igisata c'inkino n'urwaruka muri komine Mugere nabo bemeza kwiyo nyubakwa iri mu zikwiye gusanurwa. Amakuru saya gusa tufite n'ayandi n'amakuru agamwe bw'ivyuma na Matthew Habuna Yesu Tiodone niyo yanzigamye njenga ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe isekeza ryo gutanga imisegetera ryatangujwe mu gihugu cyose kuri uyu wa gatatu ntiryabaye uwo munsi mu bice bimwe bimwe bya zone Gatumba komine Ntahangwa intara ya Bujumbura. Abanyagihugu batonze kugira ngo bayironswe mu nyuma babwirwa ko botaha mu masaha y'inyuma y'umutaga kubera ubuhinga bwa none bwariko burakoreshwa bwari bwanse, ariko kuri uyu wa kane ico gikorwa kikaba cahavuye gitangura imbere y'umutaga imirongo kaba yari miremire nk'uko bagenzi bacu bavyiboneye. Abanyagihugu baho Gatumba bakabashima ko baronkejwe imisegetera bavuga ko ico gice kirimo imibu myinshi iva mu bidengeri vy'amazi yavuye ku myuzurira yahateye. Bose basaba leta ko yashiramo ingufu mu bijanye no kugwanya malaria ivugwa aho hahuye n'ibiza. Mugenzi wacu Dironkeje Imana yakubitiye aho mu Gatumba.
Ni gice baho bidoga ko ku munsi wa gatatu biriwe batonze bizeye ko bahabwa imisegetera, ariko baza kubwirwa mu masaha nyuma y'umutaga ko bitakibaye kubera ubuhinga bwa none bwagoranye. Abanyagihugu twasanze kuri iryo vuriro ritoya ryo mu Gatumba komine Ntahangwa intara ya Bujumbura bidoga ko bahatakarije umwanya. Ariko kuri uyu wa kane iryo tango ry'imisegetera ryavuye ritangura hafi isaha zitatu z'agatondo nk'uko twavyiboneye, imirongo y'abayitondeye ikaba yari miremire kubera ko ico gice kibonekezamo ibidengeri by'amazi yavuye ku myuzurira yateye aho mu Gatumba, ibituma imibu ibonekeza ku bwinshi. Abaho barashima ko bagiye kuronka imisegetera baryamamwo. Abakenyezi bibungenze twahasanze bari mu bavuga ko bari bageramiwe n'indwara ya malaria naho bahabwa umusegetera umwe n'amavuriro, ibituma abandi bo mu muryango batashikirwa. Umwe mu bakora mbere w'imyaka 80 twasanze nawe nyine ari mu batondeye imisegetera aremeza ko imibu yiyongeye kuva ico gice gitewe n'imyuzurira, afatiye uko yahora bibona mu myaka yindi yaheze nawe akizera ko agiye kuyikingira. Abo Banyagatumba barafise ico basaba cihalije naca akaba ari uko boronswe ibifasha gukinga malaria n'imiburiburi ku mwaka kubera basa n'ababahari ibidengeri vy'amazi. Kubera ico gice abaho bavuga ko bigoye ko harya amata musegetera, bavuga ko baca bikora kuyigurishwa mu isoko aho musegetera umwe bakaba wugura 25,000 vy'amafaranga y'amarundi.
Udironkeje Imana ndakomeshe ko mu Ruyigi naho nyene bashima itangwa ry'iyo misegetera bemeza ko bari mu bahora babangamirwa n'indwara ya malaria igihe cose c'imvura, ku rwego rujejwe intwaro rwihaniza abayikoresha mu bindi bikorwa nk'ibijanye n'uburimyi kuyikoresha mu kwikingira iyo ndwara. Aho ibuhumuza twakora mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana.
Nkuko bivugwa n'abari muri ico gikorwa cyo gutanga iyo misegetera, iryo tangwa ry'imisegetera riko rigenda neza ahatari hake, ikaba itangwa ku bucimbiri. Bamwe mu banyagihugu bemeza ko bari bayinyotewe kuko imyaka 5 yari rumanye itongiye gutangwa. Abanyagihugu kandi ntibadeha ko malaria ibabangamira na cyane cyane mu gihe cy'imvura, bakibaza ko ubu bagiye kuronka agahengwe. Naho biruko hari bamwe mu bafata minenegwe itangwa ry'imisegetera mu kuyikoresha ibyitagenewe bikorwa by'imvura, haba mu kubikubitiramo umuceri cyangwa ibiharage. Juvenal Bucumi umuhanuzi ajejwe igisata cy'amagara y'abantu muri zone ya Bweru imwe muri zone zigize komine Ruyigi aravyiyamiriza agasaba abaremesha kiyago n'abajeje intwaro ku mitumba kurikanura kugira bose bayikoreshe icyo yagenewe. Bamenya ko imisegetera imiliyoni 2,957,000 indwi n'amajana 680 ari yiteze gutangwa mu gihugu cyose kandi ko hari handi mu gihugu icyo gikogwa kitariko kirakogwa bivuye ku ngorane z'ubuhinga muri yigimo ntara y'abahumuza Pantaleon Ntakarutimana Radio Ndundi Kirutiye
Pantaleon Ntakarutimana leta y'u Burundi remeza ko ukugabanuka kw'intererano zahora zitangwa n'abafashanya n'igihugu mu gihe cya none kwagize ivyo konona mu bijanye no gukurikirana hamwe no kuronsa ivyangombwa bagendana umugera wa sida ariko leta inabandanya ibaremesha mu kiganiro yahabamenyesha makuru kuri wa gatatu munyamabanga nshingwa bikogwa ntayigayezwa mu nama y'igihugu ijeje kugwanya sida muganga Jean Baptiste Nzoriro nkankuze yavuze kwiyongorane ari rusangi muri Afrika ariko ashikiriza ko mu byo igihugu cagumije imbere mu buryo koresha buri mwaka imiti ronswa uyo mugwi w'abantu idahara kurikira muganga Jean Baptiste Nzoriro nkankuze
si uburundi gusa ibihugu byose byo muri Afrika biriko birasabwa nishira hamwe impuza makongo icejo kwa nyumugera wa sida kwisi onisida gufata ingamba ibihugu byose bifata gufata ingamba zo kugwanya umugera wa sida na cane cane atarukuzerinze no kuvuga no Burundi buri muri ico gikogwa kuraba umugera wa sida uzoguma ukwanywa gute mu gihe ubyo buva hanze buri ko buragabano ni gikogwa cyo kirakogwa n'ibihugu byose byo muri Afrika no Burundi burimwo kugira ngo intambwe ibihugu byari bigeze ko mukwanywa umugera wa sida ni habisubira inyuma ibintu nyamukuru bikoregwa abagenda mu mugera wa sida bizoguma bikogwa buryo leta isanzwe ishiramo no kuwundi buryo uzoza urapfa mu basanzwe bayishyikira kuko nabo tuvuga ko buri ko buragabanuka sivuga ko bwahagaze abo usanga bagabanya ariko abandi nabo bakavuga ko baje kuko kugira ngo dufashanye no kuvuga amahera y'igihugu n'abadufasha ibyo baca bitaho bwa mbere nuko rondera umuti wo gupfufa haza kubagendana mugera wa sita uriho umuti utwara uburyo gushika hafi bice 40% by'uburyo bwose ukora mu kubanya mugera wa sida umuti rero nicyo kintu ca mbere cyo gushashitse imbere
Radio Indundi Culture
Hadiyo Ndundi Kitira makuru ya carabandanya ku isa 12:25 umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima atera kama bavugizi b'inzego za leta gushikiriza abamenyesha makuru amakuru yose abereye mu ntumbero yo kugira abayashikiriza ababakurikira umunyamabanga mukuru wa leta bivugiye ku mugwa mukuru wa politiki igitega kuri uyu wa kane bayo kugurura uruganda rwo gukarihiriza ubwenge bavugizi b'inzego za leta yaremesheje abamenyesha makuru kwa ayo makuru bazoyaronsa kugira ngo umunyagihugu ntajuragirike canke ngo ntaze araba za ibibazo ibinabiriya biraba igihugu kandi ayo akazotangwa mu buryo bubereye aha hari n'izindi nyigisho bazoronswa ahigitega twakura mugenzi wacu ni se ntanguvu
umuvugizi w'ugwego se umuntu yivugira ibyiwe mu byashikiriza byose arondera gukingira ugo gwego hamwe na gateka kago bivugwa n'umunyabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jean Niyonzima inyuma y'ukugurura icese Uganda nkarisha bwenge ku bavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politique aho yamenyesheje ko abavugizi b'inzego za leta bazorabira hamwe ibyo babwirizwa kuvuga n'uburyo bubereye gukubishikiriza yaboneyeho gutomora ko abavugizi b'inzego za leta botanga amakuru yose ku bamenyesha amakuru abereye gushikirizwa abagenewe bose
amakuru yose azoba abereye gutangwa bazoyabaha kuvuga rero amakenga yoba ahubwo tugiye kubakarisha kugira ngo bamenye n'ibyo bavuga n'uburyo bwiza bwo kubishikiriza uburyo mwe mubishikirize amenyesha makuru bishabishikirwe bigenewe abitahura adasubira kubanza kubaza birebire
Umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jean Niyonzima yamenyesheje ko izo nyigisho zatunganijwe muri iki gihe leta y'u Burundi imaze iminsi ihindutse hamwe n'ibisata byayo bitandukanye kandi muri abo bavugizi harimwo bashasha muri ayo mabanga mu rugo ruganda bakazomenyeshwa ubuhinga bwo gutegura ikiganiro ku bamenyesha makuru canke itangazo gutanga amakuru yerekana ishusho ibereye y'igihugu hamwe n'inyigisho zijanye no kumenyesha amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi cyane cyane ku rubuga Hwaniro X anise ntango vigitega Radio Indundi Culture
bamwe mu bakorera mu gisata cy'amasoko ntanganguvu bigenga na cyane cyane abo mu masoko ntanganguvu nyawisubiriza baranegura ko batoroherezwa mu kuriha amakori ibituma n'umuyaga nkuba batanga utaba kuri ku giciro abanyagihugu bato bato bashobora kuriha hayimbaza umunsi wahariwe ukuronka amasoko ntanganguvu nyawisubiriza mu Burundi kuri uwa kane ubushikiranganyi mu byo bujejwe harimo amasoko ntanganguvu bwabaremesheje ko bugiye gukorana n'ubushikiranganyi mu byo bujejwe harimo ubutunzi kugira ngo boroherezwe ni mu gihe Burundi bwiyemeje kwinjira mu mugambi w'iture compact Faustin utegekanya kwa barundi wo muri Afrika yo munsi ya Sahara imilyoni amajana 3 baronswa umuyaga nkuba byici kuri no nkuru na mugenzi wacu Claire Yakankundi
Uburundi bwariyemeje kwinjira mu mugambi compact wo kuronswa umuyaga nkuba abanyagihugu nkuko bivugwa n'umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe amasoko ntanga nguvu mu bushikiranganje ujejwe amasoko ntanga nguvu Martin Ndayizeye
nyene cubahiro mukuru w'igihugu yemeye yuko igihugu cy'u Burundi kija mugambi witiriwe compact mu rurimi rw'icyongereza uwo mugambi rero ukaba uzoshikira abantu begereza imilyoni 9 bazoronka umuyaga nkuba hano mu gihugu cy'u Burundi
bamwe mu bakorera muri ico gisata babigenga nka Santiana Kamikazi ariko bavuga ko bahura n'ibibazo nkiyo hageze kugura ibikoresho byabo uguhiganwa n'abandi hamwe no kutoroherezwa mu vy'amakori ingorane duhura nazo mu gihe turonse ibikoresho turagira ibibazo mu kutoroherezwa mu vy'amakori ikindi kibazo ni kijanye n'ubuziranenge bw'ivyo tuzana kubera usanga ivyo tuzana bihiganwa n'ibindi bifise urugero ruri hasi ikindi nuko ivyo tuzana abantu baba bashaka kubigura ariko bakabura uburyo bwo kubigura uwo munyamabanga ntayegayezwa Martin Ndayizeye arahumuriza ko ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bugiye gukorana n'ubujejwe ubutunzi kugira bitoregwe inyishu
hanavuzwe yuko hariho n'ikibazo cy'abashaka kuzana ibikoresho bijya by'umuyaga nkuba wisubiriza bisanzwe bitangwa mu burere butarimo umuhora wa Regidezo banashikirije yuko bafise ingorane yo koroherezwa mu bijanye n'amatagisi icyo tukaba twizeye yuko ubushikiranganje bujejwe buzoca budufasha kugira ngo nabo bashobore koroherezwa bamaze koroherezwa abene gihugu bashobore kuronka ivyo bikoresho badakoresheje uburyo burenze cyane
kuwa 28 nzero umwaka w'2025 mu nama yabereye mu gihugu cha Tanzania y'abakuru b'ibihugu n'abarongo ya mareta bo muri Afrika umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yemeje ku Burundi buja mu mugambi compact umugambi wemejwe n'inama yishira hamwe mpuzamakungu ONU aho igitabo cyo gushira mu ngiro mu mugambi gitegekanya kushirwa mu ngiro mu myaka 5 kikaba gitegekanya ko abantu 3 million bo muri Afrika yo munsi ya Sahara ko baronswa umuyaga nkuba uwo mugambi ukabuzokenera imiliyari 3 n'ibice 49 by'amadolari y'amanyamerika kugira ushirwe mu ngiro leta y'u Burundi kabitegerezwa gutanga ibice 56% nayo abikorera utwabo bagatanga ibice 44% vyayo
rumwe mu gwaruka ruba muri zone kanyosha ni muri komine mugere mu ntara ya Bujumbura uranegura ko itunganywa gikigo cari gigenewe ugwaruka muri ico gice cyatitutse nkuko bagenzi bacu baziboneye mu rukurikirane rw'inkuru tumaze iminsi tubashikiriza kubijanye n'ingene ibigo by'ugwaruka hamwe hamwe byigeze kuba biri ku mazone canke ku makomine mu gihugu vyifashe ubu ico kigo gisigaye ari inyubakwa ibamwo abajeje umutekano abajeje gisata c'inkino n'ugwaruka muri komine mugere baremeza ko iyo nyubakwa iri mu zikwiye gusanurwa kugira ngo ico kigo gisubire gukora nkuko biherutse gutegekwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Egide naha yakubitiye ngaho mu mwanuko w'igisagara cha Bujumbura
amabati aboneka ko afufuye niyasakaye iyo nyubakwa irahahoze zone kanyosha mu ndinganizo y'izintwaro yahahora iyo nyubakwa ikaba ariyo yahoze ari kigo cy'ugwaruka muri iyo zone ubu ibamwo abajejwe umutekano aho mu kanyosha ubajije bamwe mu bakiri bato eka mbere na bamwe mu bakuze ko bo babazi aho inyubakwa z'ikigo cy'ugwaruka yo biherereye bavuga ko ataho bazi ugwaruka twayaze ruvuga ko ruzi gusa ikigo cy'ugwaruka cyo mu Kamenge rubona ko ari uruhombo kubona ikigo cyawo mu kanyosha kitagikora kandi cyofashije ugwaruka kutaja mu ngeso mbi
ugwaruka nko mu bihe by'amafakazi cyangwa mu bindi bihe bitandukanye abajya kungura ubumenyi bwabura uno munsi abajene bacye bajya kunywa amatabi bacye bajya kunywa ibyo byayura mutwe nyine ari uruhombo ku gihugu nari menyereye iriya yo kuri centre jeune Kamenge iyo nari menyereye ibyayo
rwo mu gwaruka gwaho mu kanyosha rubona ko ikigo nk'ico cyofasha ugwaruka kungurana ubumenyi harimo kwigishanya imyuga itandukanye nk'uko nabivuga
abajene benshi urumva abamwe baba babikeneye ariko ngira bakabibura kubera icyo kigo atakihari ngo bategezwe guhombanya muna wajene nkabesi changi nuna wamaze kuru mjene ataki ni chungu gawakura changi ataki nu chungu guri mwurumba aliki nubuho mze changi aguzi osawa nuko echo kigocho waneka
akitamonvu ya kure mzaji ya jugu harimo igisatachi ngino nugu aruka muliku mine mugere avuga ko inyua kwa icho kigo ikuye gusanu kwa kugira ifashugu aruka guhuri rahamwe kutyo rushore kungura nubumenyi mbisatabi tandukanye avuga riko ko atasango nyezina kiahingi wa kwa icho kigo izo sanu ligwa chami kuwa kwa bushasha kuwe rakubi sabubu yoga mafaranga mungu heze yugurura ihwanyi no muza makungu jawa kenye zimimboneza mgesagara cha Bujumbura mukuru yuge valise ndaishimiye ya sabze ubushikia nganji uvijejgue kuna gura weni vizyo wigo kugiru gwaruka rurangawo ruhulira rushore kuyaga vizyo rute zimbere
Ejide na hayo rakenu yeni no kuri yonkuru ya unyene turangije kwa makuru yacu ku isacu 12 n'iminota 33 nkengurukire mwese mwareko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mwese cyo yateregira ya makuru aboneke nkengurukire kandi amatu yabo na Yesu yamfaje mbwa bw'ivyuma Dieudonné iyo yanzigamina yabashikirije ndabifuze kwa nayo mugira umugoro bamwiza ariko makuru ararangiye ibindi biganiro birabandanya